inzara iri mu kuduhitana tubuze ibyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda yumye nyine byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari ko turatabira
umukenyezi nawe ahitwa Yaranda muri zone Kirundo komine n'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi asigura ko inzara z'unzara iwe no mu kibano
ukwezi kuraheze imvura itagwa ngorane nyine dufise izuba n'ibyo ryango riduhitana twari twararimye nyembashe twari twizeye ko tugira tujye dutangwe kubagara izuba ricariraka yumye nyine byahetse ibiharage n'ibigori n'ibijumbu twari ko turatabira dupfa gutabira nyine mu nkungugu yumye nyine tuguma ngaho rwose nk'udufaranga ukagenda ugahigisha kuntu abana bake utarose nyine ukigumira ngaho inzara iri mu kuduhitana tubuze ibyo duha abana tukicara bakaryama bakarara bararira tukayendayenda
umugabo nawe yemeza ko aheruka gukubita ijisho ima ry'imvura mu kwezi kw'icumi ubu nta munsi rwaciye kubita gusoroma kandi yataronse yaja gucingera kure abiwe barara baturitse ubavubi
kwezi imvura twaherutse mu kwezi kwa cumi kwa cumi na kangahe nta n'imvura twongeye kurona reka n'ubu nta kuntu kabisa byarapfuye imyaka yarapfuye ko kubera imvura kabisa twarabuze imvura aho nyine umuntu arahiga urabona n'ikiro cy'ubugari umuntu cyaratuze n'amahera ubu utaronse nyine utwo dufaranga ujya kugura ku karo n'abana ntibafungura yakomesha rukoko kabisa utarose nako gahumbi urarutariye umuturi w'ibijumbu uko kw'igihumbi utafise aho igihumbi uraburara n'umuryango wawe uraburara kandi wumva inzara yaratwise hubwo ko kugera n'ubu ntawe ko atajye duhangaze tuzosarura
reka n'aba batama bo mu rusarasi rwa komine Busoni bararengewe
icyari kidutunze ni imbura tukaronga ibiharage tukaronga ibitoki tukaronga ibijumba tukarima imyumbati tukarima amateke tukarima ibirayi tukarima n'umuceri n'ubu nta kuntu twoyirima turime kandi habaye kubugara iyi nzara cyenda yita kimwe n'imwe ya muryamo na ruzagayura imwe yatuma abantu batekera bakajya mu bindi bihugu naho bazokweza umuntu azokweza utwuduye isahani mu minsi heze twari tukirya utuntu twari twarimbuye mu mwaka ushize jyeho ndanagaburira n'abantu nkeka bangana n'aba bahagaze mengo mu cyumweru kizoza nzoca niryamira mu nzu ngume hamwe
Samuel Kubwayo umukuru wa zone Kirundo Rirare avuga ko hari abanyeshuri bamaze guta amasomero kubera inzara
kwishure bamwe bamwe abana ntibatonda ariko kwishure ho hasanzwe hariyo umugambi wo gufungurira abana ku mashuri barajya ariko kenshi iyo batashe mu miryango biragorana bigatuma rero bamwe baca baheba kugira ngo baronke ingene baza baraza guhiga utuntu baroba nka amafuro niko tuyita ngaha mu iki kiyaga kugira bashobore kuba barabaye
Asumani chiza na watu waru mutumba wa gatete muri Busoni ya rasigu ni mvoni mvano yubu galarugwa uraha herereye uguhonyi biti.
Kera hama sosiete yaje kwa kolera imure hejimbo butale. Ni baji na jizi nguwa dutele jibiti vikura biduge hejuru. Nelubu kwa bugaragwa leo ni chichini cha buteye. Bugaragwa leo butumwa nuku wata abiti vile vile vihali. Zio tumba tuso wala kuna kumu ya gamuiza tukafatisha imvura. Kukumu ya guyu uzu duchako ujira. Nibi chubi yose kwa chaviwa andanya vijenu.
Umubyeyi wo muri komine Busoni we yemeza ko hatabonetse imfashanyo zihutirwa ta munyeshuri wa kirazira azosigara ku ntebe y'ishure
hano muri batadufashije nta n'umwana muzose wakona ku ishuri ngo atagenda kwiga turanka turagenda n'umwana kujya kwiga kurinda gukubita umwana kujya kuryama kurinda gukubita ukamukubita ejo azovuga ati none turagiki ibo ujya kwiga ushonje ushonje mbega iyo kaye uyira bamwe gute woronka guhaguka gute iyi nzara yo nga muri Busoni rero nuko rira ijyanga itumare
Albert Hatungimana abaramatari wa Kirundo babona urukiza muri umwe mu migambi iri kirangurwa n'igisata cyawo ni cyita iterambere ku isi PNUD wo kuvomera imirima narijya inzuzi zikanutse muri ako karere
twereho ntibyari guduteza ibibazo cyane mu mpande bimwe bimwe kuko dusanzwe dufise ibiyaga hari turazi ko ari ibiyaga byinshi ubu buhinga rero bwo kuvomera PNUD iri kiradufasha ni ubuhinga bushasha ni innovation ntabwo twari tumenyere umugambi rero zuvomera karere karengeye gitari majana atanu zuri gitari rero n'ahantu himboka cyane tubona yu uko mugambi uzobangira akamaro hanyuma umwimbu uzoca wiyongera ujya mugambi rero abene gihugu no baremesha ufasha abanyagihugu kuzokwimbura gatatu mu mwaka ugira kabiri uze gusahiriza mu gihe imvura izoba yabaye nkeya umuntu aca vomera
Kirundo imwe mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi imaze imyaka irenga 15 yibonekezamwo uruzuba n'inzara vyisubiriza iyo ntara ariko muri kahise yafatwa nk'ikigaga cy'u Burundi kuburyo ibiharage byinshi bishorwa mu masoko n'ibigurishwa mu butike bizwi ku izina rya Kirundo n'atabitegerekana none bihari imiryango myinshi cyane cyane mu makomine ya Busoni na Bugabira yarataye iromoka ijahandi hakiri toto mu gihe hari impunzi zari zarahungutse ubuzasubiye gutaziromoka bitewe na kigoyi nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika bitubwira eroje uri kane za Ijwi rya Amerika.